Iri Nizhguri de América. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibikicyenda na FM 95 n'ibice biri mu Burundi, mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi hano muri studio ya 5 Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro byo kuri uyu mugoroba. Mbahaye ikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Agahinda ni kenshi cyane ngaha kubona twarahunze igihugu cyacu cy'u Burundi, kirimo ingorane, kirimo ubwicanyi, turahunga duhungira ngaha muri Congo. None ntitwumva ingene abasirikare ba Congo baza kutwiba abantu ngo bakabasubiza hariya ku nguvu mu Burundi.
Uwo ni umwe mu Barundi bahungiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, warokotse ubwicanyi bwakorewe impunzi z'Abarundi. Inkuru n'izindi zirimo gushya ku isoko ryo mu ntara ya Gitega n'andi turayigarukaho mu kanya gato. Kuri kino cyumweru mu Kamanyura ho muri teritwari ya Walungu mu ntara ya Kivu ya Majyepfo, nibwo hashinguwe impunzi z'Abarundi 37 zarashwe zikicwa n'igisirikare cya Congo FARDC. Impunzi zarokotse ubwo bwicanyi, zikaba zasabye leta ya Congo kuzicungira umutekano. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo.
Karagahinda kenshi ku miryango y'abanyakwigendera n'inshuti n'abavandimwe bizi impunzi hamwe n'amashyirahamwe atandukanye, ndetse n'umuyobozi wa teritwari y'Iwarungu wari witabiriye umuhango wo gusezera izi mpunzi z'Abarundi 37 zarashwe n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, igihe izi mpunzi zakoraga imyigaragambyo yo gushaka gufunguza bagenzi babo bane bari bafungiye kuri biro y'ushinzwe iperereza mu Kamanyura, dore ko bari bagiye kubohoza izo mfungwa ubwo zari zigiye koherezwa mu gihugu cy'Uburundi. Abagize imiryango y'izi mpunzi ubwo bari imbere y'amasanduku bari gusezera bagenzi babo bwa nyuma, bakaba bagarutse ku kababaro batewe no kubura abavandimwe babo bishwe barashwe n'ingabo zishinzwe umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo.
Agahinda ni kenshi cyane ngaha kubona twarahunze igihugu cyacu cy'u Burundi, kirimo ingorane, kirimo ubwicanyi, turahunga duhungira ngaha muri Congo, duhunga ubwicanyi. None ntitwumva ingene abasirikare ba Congo baza kutwiba abantu ngo bakabasubiza hariya ku nguvu mu Burundi. Urazi ko batanga gutwara abantu bane babatoteza bakuye mu mazi umwe ijoro umwe saa cyenda y'ijoro saa munani baza kumena amazi bakaca babatwara. Twashika ku ntuze kubasaba tuti abantu biriko bigenda gutasubira mu gihugu turwe mugomba batumare batwice, bakaca batwamamo amasasu yuradava.
Turababaye cyane kubona abantu b'inzirakarengane abari babahaye indaro bakuriye kuba babangura umuheto kubica. Nta kosha nta cyaha cyakozwe, nta na kimwe cyotuma umuntu w'impunzi bamukwita amasoro.
Bwana Claudien mbaza umutima userukira impunzi z'Abarundi ziri mu Kamanyura zahunze aho zari zituye, kuri ubu zikaba zicumbitse mu ibarabara riri imbere y'urupangu rwa Monisco ruri mu Kamanyura. Akaba yasabye leta ya Congo ko yarushaho kubacungira umutekano ndetse no gutanga ubufasha bw'ibanze kuri izi mpunzi zimaze iminsi itatu zirara hanze zidafite n'icyo ziharira, mu gihe zigitegereje ko hari ahandi ishyirahamwe rishinzwe impunzi hase byabimurira hari umutekano wizewe.
Twifuza umutekano muri kino gihe leta yadukingira umutekano kugira ngo ikakinga umutekano w'abantu n'ibintu byabo mbere yuko biga uburyo dushobora kuva ngaha hantu bakadushyira mu kindi kibanza baduteguriye. Kandi leta ya Congo kandi ikadufasha kugira ngo ubuzima tuzomara ngaha ahantu bushoboke, kuko turi ahantu hatubakiye, ntitugira ibijyanye n'isuku, nta mazi turonka, ntitugira abantu bagira icyo bafungura. Muri iki gihe rero twifuza yuko leta idufasha by'umutekano, ikadufasha no kugira ngo ibintu byacu byasigaye mu mazu bishobore kuza abantu bashobore kuronka icyo bafungura.
Umuyobozi wa teritwari y'Iwarungu ari nawe waruhagarariye leta muri uyu muhango, Bwana Dominico Bufonde, yavuze yuko bagiye gukora iperereza kuri ubu bwicanyi kandi leta ya Congo ifite ubutabera. Bwana Dominico Bufonde akaba yasabye izi mpunzi z'Abarundi ko zarushaho gukomeza umubano mwiza n'abaturage b'abakongomani. Gusa uyu muyobozi ubwo yaganiraga n'Ijwi rya Amerika ku kibazo aho imiryango y'izi mpunzi ko ari ine itangaza yuko itazirengero ry'izi mpunzi, akaba yatubwiye yuko nta kintu yazi zivugaho mbere y'inama bateganya gukora y'umutekano ariko iyi miryango ifite abantu bafunzwe ikomeza gutitiriza isaba leta ya Kongo ko yabereka ahafungiwe abantu babo
turakeneye kumenya abantu bacu bane bibwe mu ijoro ryo ku 15 ahantu bari niko bamere ubuye babaduhe bagaburire nimba aho bari hose twedukeneye kubabona kuko abo z'intandaro zose z'abantu bose bapfuye kubera ko turiko tubaza iyo bagiye bagomba batubwiye ko bajya mukanye mu Burundi kuguvu igihugu twahunze kirimo ubwicanyi n'ubu baturondera twahungiye hano abo bantu bane bacu none bari mu baturondera batubazi
kugeza ubu ishami ry'umuryango w'abibumbye gitari impunzi hasere rikaba ari nta bufasha ryari ryatanga bw'ibiribwa kuri izi impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi bitatu badasengabo kubw'ijwi rya Amerika mu Kamanyuraho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo
arakoze cyane umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo muri komine Butaganzwa y'intara ya Kayanza haravugwa icwa ry'abantu babiri bivugwa ko barabajura ibyo byabaye mu ijoro ryo kuri wa gatandatu kuri telefone turi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze Jean Bosco ibyo bintu byabaye hehe ni iki cyabaye
ego idea z'ibintu byabereye ku mutumba wa Gikungere zone ya Ninga muri komine ya Butaganzwa ni kurubibe iyo komine ihana na komine yarango mu ntara ya Kayanza ayo makomine yabiri uko ndabivuze ari mu ntara ya Kayanza uko abanyagihugu bo kuri uwo mutumba Gikungira abitubwiye hatangiye kumvikana ugwamo gw'amasasu igihe hagati y'isaha zitandatu n'isaha indwi z'ijoro ayo masasu arabandanya ndetse gushika no muri iki gitondo abanyagihugu bavuga yuko ari abasuma umugwa w'abasuma watanye imitwe n'abajejwe umutekano abasuma babiri rero bakaba barishwe abajejwe umutekano ababiri barakomereka uko rero abanyagihugu bo ku mutumba wa Gikungere babitubwiye abo bishwe baturuka muri komine Yarango mu kambi y'abatekejwe izabo irahitwa mu Gasenyi ikambi hari kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na 193 uko bimeze rero aba banyagihugu bo ngaho Gikungere bavuga ko bari babangamiwe cyane nabo basoma kuva kera ndetse bakavuga ko hari n'umutama yari amaze gucibwa ukuboko atewe n'abasuma bakavuga yuko bose baturuka muri komine Yarango ahikirwa cyane akaba ari muri iyo site ya Gasenyi twavuye dushika muri komine Yarango ndetse ubu tuvugana akaba ariho turi turashika muri iyo site ya Gasenyi abahaba bavuze yuko nabo nyine abafashwe bemeje ko ari ababo ndetse baberekanye bakaba bamaze kubahamba na iteka bakavuga yuko babatesheje urubwa ndetse ko ari gututisha isite yose ariko bakavuga yuko abo basuma nubwo bava muri iyo site basanzwe bafite abandi baba bakorana kuko bavuga yuko batoshobora kuva muri site bagiye ku mutumba bakarenga imihanda bakajya kwiba ahantu badafite abandi bakorana ariko rero bakifuza yuko imigenderanire yobandanya ari myiza hamwe n'abasanzwe baba mu yindi misozi no kwa mutantira komine Yarango nawe nyine twavuganye yatubwiye yuko komine yiwe itokwirikirwa ubusuma yose ariko yuko yahanuye ugwaruka na cyane cyane bwo muri site ya Gasenyi yuko bubavanura n'ubwo bugizi bwa nabi ariko kandi akasaba n'abanyagihugu bose arongo yuko boguma bafatanye mu nda
niba habayeho ugukomereka kw'abapolisi ni ukuvuga ko abo basuma bari bitwaje ibirwanisho
ego edi abasuma bari bitwaje ibirwanisho ndetse umwe yishwe mu ijoro ariko uwundi yagiye kwicwa mu gitondo hakiri kare akaba ari nawe yakomerekeje bivugwa ko yakomerekeje abapolisi bari baje kumufata aho yari ajyanye yakomeretse akaba ndetse bari hafashwe inkoho zibiri n'ama bimwe bya nkono zitwara amasasu yazo zikaba zafashwe ndetse bakavuga yuko bari bambaye n'ingofero za gisirikare umwe iya gisirikare uwundi iy'igipolisi.
Jean Bosco Ndarurinze turagushimiye cyane, komeza udukurikiranire iyo nkuru.
Murakoze namwe.
Isoko rikuru rya komine Geta mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi ryarayitewe n'umuriro, biravugwa ko uwo muriro watewe na buji bibagiwe kuzimya muri kioske imwe muri iryo soko. Ibyononekaye abategetsi b'iyo komine bavuga ko bitaramenyekana agaciro, abakorera muri iryo soko bo bavuga ko ibitahiye byibwe n'abavuga ko bari baje gufasha kuzimya. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Fidel D'Antoine Nsabimana.
umva na manyundo y'abafundi bari kwaragereza gusambura ibisigarira visoko rya geta ryarayirihiye makuru duhabwa n'aba hafi y'iyo soko ryarayirihiye amenyesha ko umuriro wadutse hagati ya saa moya na saa mbiri z'ijoro ry'uno wa gatandatu abari hafi bavuga ko umuriro wahereye mu kiosk imwe aho nyine iyo kiosk yatashe asigaye bagiye kuzimya ibuji ari nayo havuye idomeka ivyari muri iyo kiosk nayo icifatisha izindi uno mukenyezi yahora akorera muri iyo soko avuga ko bashoboye kumusahurira dukeye
ndandazanye ibintu byo kurya nka byose ubufu umuceri biharage amasaka n'ibindi bintu nyene by'amavuta n'amasabuni byose cyane ngiye kumenya sanga bamaze kuvoma ikiyosike gusa umukuru w'umutumba n'abandi bantu bakeye barashoboye kuzahurira bikeye n'ibyo bampaye gusa amahera ne nashiruje yose na yarasanzwe ariyo ibyo bashoboye gutwara n'ibindi bintu bikeye
uyu nawe avuga ko mu gusahura abaje bavuga ko baje gufasha baca bikika mukiza
baratabaje mbwa kubera urukura uvuga ngo iyi aha ni wanje usahuye ubusohoye ngo hehe ntwaza bace batera bijanira mu mihani wabo bese nkubu ntibagusubiza niwe umuntu yahombe bobe bakubwira ngo nsahuza ubu muhaye aje atayikatira niwe amura niyaki soko ari mijo umuntu yose aba yuko bosubira kubaka umuntu agaruna agatagasura gukora kwa kundi byaho
uyu mugabo we avuga ko yasahuwe ibidandazwa nka byose mu gihe bari ko baragerageza kubisohora ikiyosike yiwe iri kirasha
bwa yuko ari umuntu hageze yikeka nk'umuntu yoba yaramusahuye abamwandikisha urumva ngo baze kumusaka ibisaba ko baramubonye nyine urumva umubeshe atabyagutwa urumva naho ne ni hata cyane zigaramubonana nabi
Alex Manirakiza musanira wa komine Giheta aremeza ayo makuru akavuga ko ataramenya neza ibyo nonekaye uko bingana
kugera ubu nta bintu twovuga tuti bingana gutya ico turiko turakora turiko turazegeranya kugira ngo dushobore kumenya ibyo nonekaye kuko tutegereza kumenya ubwa mbere abo byahiye abari bo kukubera hahiye igice ntihaye isoko yose hahiye igice rero tutegereza kumenya tuti mbega ya makiosk yabande harimo ibiki byange bifite agaciro kangana gute ico ni gikorwa tutaragira uwe ntituragishika ko nta gitugire no baha gitomoye
ku bijanye n'abadandaza bavuga ko bibwe n'abavuga ko baje gufasha Alex Manirakiza agira ati
hariho abantu nibyo bazanywa n'udutima tubiri hariho umuntu azanywa n'agatima keza n'undi azanywa n'agatima kabi ko gusahura tubwire rero tugiye kuri abo bantu hariho bamwe bamwe mwumvise badondaguye bavuga ati jewe izi wanje ni naka yabimbikiye uwundi ati jewe nanje ni naka uwundi ati ni naka abo rero tugiye kubabaza twumve ko aribyo dusanze aribyo ni urumva zaba afite agatima keza aduhereze ibyo bintu nyene yabitse dusanze naho yase kuvyemera hanyuma mbwa tukabibona aho naho urumva yuko azoba ari umugizi wa nayo muri icyo gihe cyatu muhana tumuhana nk'uko amategeko abisa abivuga
naho kubijyanye n'amakenga ashyikirizwa n'abadandaza ku kibanza bazoba barakoreramo mu kurindira ku isoko risubira kubakwa musanira wa komine ya Geta arabahumuriza
angira ngo murabona yuko uno munsi naho nyene isoko yaremye kukubera nibyo turafite ibibanza fata kibanza tuba turafatiramo uno munsi mutwababwiye ko baba baraza kuremera aho ubone isoko iri kiraremera ubuye ikibuga cy'umupira w'amaboko aho naho murabona yuko kandi si kibanza gito ariko kandi twibaza yuko ibi iye bitaza gupfa bitatwara iminsi myinshi tutaratora ikibazo kugira ngo bashobore gusubira kwanda aho nyene canke dushobore gutora ikindi kibanza dushobora kubaka neza
iryo soko ryarahe rihiye ni isoko rikuru rya komine Geta ryubatswe ku metero zidashika ijana uvuye ku biro bya komine ya Geta mu Geta mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi Fidel Antoine Nsabimana Ijwi rya Amerika
Mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza naliko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
yee erega mwarasize ntorere kazoza
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
reka n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mu gitegurirwa na studio ijambo
Ntorere kazoza
Ntorere kazoza bakunze bikiyago cha politike Norere Kazoza ndabaramutse nongere ndabahikaze uno munsi ni kiganiro kidasanzwe kuko twagihariye ikiyago tugirana n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD General Evariste Ndayishimiye agaruka kucho CNDD FDD yiyumvira ku masezerano y'amahoro y'Arusha no kubotumigwa mu byukuri mu biganiro vyohuza abarundi
amasezerano y'Arusha rero yari yarasinywe kuvuga ati mu 22 yemera bane wakwemera icyo we utazi jewe ndibuka bagitangura ibiganiro vy'Arusha mu 1998 twaragiye jewe n'uwitwa Kobako Gaspar tugiye gusaba ko natwe tuja mu biganiro twafungiwe Dar es Salaam baradufunga hanyuma hajya bariko baradukubita inkoni niho nabaza none mwe mushaka ko twemera iki tutemeye nimutubwire icyo mushaka ko twemera ngo nimwemere ko muri abasada kwa Buyoya ngo baje kwica impunzi z'abarundi ngo bari ngaha muri Tanzania twabwira twebwe
ntituriwe
turabasenaye defudete twe tugwana na Buyoya nawe twahindutse abasada kwa Buyoya gute ngo zana ibibaranga twebwe ntiduca kuri aeroporo ngo dusabe karaga muntu ntayo baduha ntibaduha pasiporo ko tugwana na leta twe twaje twagerageje uburyo bwose tushike kuko natwe turakeneye amahoro baratwanye gushikaho dusaba ruti basi nimutureke twisubirire inyuma ivyo mukora murerwa twebwe duca turitahira twigarukira Burundi urumva rero amasezerano y'Arusha ntibigeze bashaka ko twebwe tuyaja
bagunye babakumiye
twagunye dukumiriwe cyarabwiye tuti ibyo byo byose ni mwamuri ko mugira amasezerano arondera amahoro mwibagiye abariko baragwana ntacyo muzoshikako none muzoyashyira mu ngiro mushyire mu ngiro ibyo mudakora none bafashe nk'umuntu yiviriye buraya bafashe nka Nyangoma ngo ingushire mu ngiro ngo amasezerano agaruka intambara ahagarikiye iyo atarimo nje tumubwiye uzusome no muri amasezerano y'Arusha biranditsemo ngo abagwana ngo tubasavye guhagarika ingwana none uva yara amasezerano y'amahoro vyo kuri ucu muca muri ayo masezerano nyene muca musaba
kubera batagize batatu turategetse yuko
canke barebwe eh batiga bagwana ati twe turahagaritse kugabo avuga ngo turasavye ngo bariko baragwana bahagarike intambara uca wumva ko hatari hagiye mu biganiro abagwana kuko ubyandi mu masaza barushaga dubisome birimo biranditse neza n'ibintu byibonekeza hanyuma rero birabana nyako yashira mu ngi none sinva cumugari mu kirundi ngo nta usomera indo rivuga urazi ko bari bagiye kugabangana ibyicaro none ibyicaro babigabagana gute mu gihe abanyagihugu bose batabizera kwa gihugu bari bamaze kwicamwo ibice bibiri hari abizeye igisoda cha leta n'abizeye igisoda cha CNDD-FDD urumva rero ntiwaza kuvuga ngo waburi ku ruhande rw'igisoda cha leta cyangwa ukaba ku ruhande rwa CNDD-FDD cyane kuri FNL ataraho ntacyo washobora kuvuga ndetse bituma bacabona yuko hakuye rero ibiganiro by'ukuri byo guhagarika intambara nibyo rero byabizanye amahoro
byavyaje amasezerano
kandi mwarabonye yuko ugiha amasezerano yabaho impande zose zavuze ati kuva ubu turahagaritse twabonye ko bica bihagara bica bihagara rwo nyene kubera abahaganiriye koko abagwana
aha none ufatiye ku biganiro kiravuga uno munsi muri CNDD-FDD mukunze kuvuga muti abantu bagirizwa ko bagerageje gutembagaza ubutegetsi abantu barungitse abantu mu migumuko abo bantu bakwiye kuza mu biganiro abarundi bwa n'ubutungane ntibuza mu biganiro kimona ko bizova bimera nkuko nyine
ubwa mbere bwa ubwo ntasubire kuvuga ngo abantu bagerageje gutembagaza ubutegetsi barabutembagaje ibiga barabutembagaje
kandi byarabananiye
ahubwo baraneshejwe mu nyuma mugabo igihugu cyo baragifashe none kuva igizi atake 13 bavuze ko igihugu bagifashe batembagaze n'ibwizwa shingiro bakuye neza agarutse gya sigi nyene cyo bari mukuru w'igihugu aci agaruka kabisubiza none cyo gihe gihugu cyari kwitwa gana
uvuga rero ko bajya
bajya rero baratembagaje ubutegetsi utembagaza ubutegetsi ni ibara ridakogwa genda usome mu bitabo vy'amategeko mpuzamakungu usome icarico wiyitiriye ko wafashe igihugu utufatwa n'amategeko mpuzamakungu hajya bajya mu bisanzwe nico gituma tutumva igituma ibihugu barimo bitabafata ntabyo twumva kuko amategeko mpuza makungu arabyemeza neza yuko ugize kudeta ukadekera ko utwara igihugu igihugu kibazwa wewe ibiza kuba byose imategeko mpuza makungu arabyemeza biranditse neza nuko ntaza dokima birimo ni dokima yaoni naranayiberetse ndababwira nti ibyo muri ko muravuga byose banza mutubwira ubujera iyi periode ninde ayibazwa kandi mwebwe ngaha ibiganiro mwama muri ko muravuga imisi yose
twebwe gusangira ijambo ni kazoza
hari hibi ibiganiro byo gusangira ijambo kugira ngo mwubake kazoza cy'igihugu cyanyu ibyo nabo bisa bisana na bijya vanga ibiganiro byo guhagarika intambara genda uraje unyereke kugira ngo igihugu kivuye ko kiri mu ntambara haba hari imigwi ibiri igwana numurongo umwagarukira ko nundi uwundi agarukira ko uburiho kuko baravuga ati haje nta musoda hinjira hinjiye n'ingwana nta leta hinjira hinjiye n'ingwana je mbwira ko hari umutumba umwe cyagacimbire urumva mu Burundi bavuga bati agacimbire leta y'u Burundi ntigakontrol mugamugihe cyo wacu kwetwa bwa rutinga hantu honyora ko kandi bikadi bikaka kabisa bikaka urumva rero ico gihe twetwa leta yagondojwe kuko ibona ko igihugu hariho ibipande itagikontrola igace vuga iti reka rero tugira ibiganiro kugira u Burundi ntitubukemwe kabiri mwewe muza rico gipande mu fise natwe ico du fise tubiteraje bisubire bibe kimwe
ariko murindirize nimo nako muza mwindiye ko bibanza kuyangara kugezaho bigera hiyo kandi maze gusamira mu nzira
aha rero twiyumvira yuko mu mwaka wa 2020 hazoba umuharwana cyangwa mu mwaka wa 2050 duce twiyumvira na nyenewo hanyuma duce tumuhamagara tugira ibiganiro byo guhagarika iyo ntamba kuko urumva no musi umuntu arashobora kuduga akaja ku radio ubuho ne internet ati je kuvundagiza umugwi ugwana witwa Senared ucu uwo muntu ucu mvuga uti nyaruka nyaruka mugira ibiganiro byo guhagarika iyo ntambara ntibe ubundi nawe agaca byuka ati naje ndagize umuhari ugwana witwa Forebo nyaruka nyaruka mugira ibiganiro none urumva yuko hashobora kuba imigwi igihumbi ari migwi yo kuvuga ku munwa itaboneka nico gituma burya hari amategeko agenga intambara iyi igihugu kiri mu ntambara hacyabare ivyo biganiro biri kuravuga hagati y'abantu ari abana b'igihugu leta itegerezwa gutunganya ingene abo bana b'igihugu ibumviriza nako uyu mwana abwira se wiwe mu muryango ati jewe papa cyenda bise ingorane iyi ntorera umuti hanyuma rero abo leta itegerezwa kubumviriza kuko ni abana onet nireka ndabivuga uko no vuga nti naho ba wacu mu bacu mu ibisanzwe no ba wakoze sakirireko mugabo hariho rero ivya ntahamwe ubifashe minenegwe leta ari izo bihanikwa ngo akarorero nk'ubu bunyene uravuze uti niyo mbare nta kibazo yizire cewe leta ndabihevye hari umuntu yakorewe ikibi hari uwice w'umuntu hari waturiwe imodoka yaturiwe inzu bibasa huye ibintu
biwe ku radio
iyi yasohawe ijawata sahuri ku radio iki uwo muntu aci avuga ati ko leta yase gucura banze reka ndagwicire je nanje tambere imperako nturira ikintu cyose nzi cy'umuntu yabayemo muri ibyo bintu nimushake munye cyangwa gupfa narapfuye reka rero jewe ndabikore cyawimbira abantu nkuba abantu bononewe ibintu bose bakwihora bibazwa nde bibazwa leta nico gituma leta ikivuga iti hariho abakwiye guhanwa abo onto n'umushobora kumvikana ingene bahari hakaba rero nabandi usanga bakwegewe mu byo batazi kuko iminsi yose burya hari habaje imbere n'abapfa kugenda bavuga ngo hari igihe no harongera kunguko abo rero bavuze ati hari igihe no harongera kunguko mugabo atari bo mutwe abo rero nibo tuvuga tuti ni abana b'igihugu tubwira igituma mudashaka gutaha mu gihugu cy'amavukiro icyo bo bisabira cyavuga bati none leta ntudupfunga ehe ngaba barazwi none ubuhoho abarondegwa n'ubutungane ntibashikana 40 mugiyumvira abantu badashika 40 babohe igihugu bakibohere mugongo nyene amakungu yemeze ko ari umenga ni miliyoni 8 z'abantu bahigwa n'ubutungane ku buryo rero ayo makungu acaheba imiliyoni hafi 10 kugira girire neza abako inkozi z'ikibi zizwe mu makugu zabikoze hagaragara tatu nyoma kirimwo yuko ari bontore nibaze bahanwe none ko imira injira ari munzu erega hajya bo kwishikana nkuba akavuga bati nta kundi tugenze uko bishaka erega leta kubera muvyeyi iracuro banza hanyuma ikabandanya kuko igihugu urumva kibandanya ciga ingene kibeshaho abene gihugu barabandanya bakavuga bati none nk'abantu baboreye mu gasho barya leta ntibariko barimbura turiko twunguka iki nkajya ariho zubona n'icyo bari umukuru w'igihugu avuga ati dutezurira aba atarabagiriye ikigongwe baramaze guhanwa kangana uko baza bahashe nkawe urabona baheruka kurekugwa nimwe nivyo rero nabo iyo baba bemera bati jewe ndishikanye ingenzo kushaka kuko niwe uri leta niwe uri umuvyeyi hajya rero leta icaze guma yiga uko umwakuza uko umwakuza gushika usanga byahetse mugumye wigira akagara baruganda ukibaza kugana na leta
ariko wabuze kare ugeze ko mugi inzego z'igihugu zihohotera abanyagihugu kenshi bivyara intambara iyo muyumviye nk'abantu bavuga bati twebwe leta iguma ivuga ngo tugutorerwa n'ubutungane ntuba wibagiye ko muri mwebwe harimo abari baraciwe n'imanza igihe cya leta yakiriye gihe mugabo bakamu
nako bariye yuko ibi byubu bidasa na bijya vya kiyagihe kuko mugiye leta yanyi naje kwari kugura muri ako kareta kacu erega niyo nduhuye wigariye twavuga tuti sawa kuvundimo ku munsi umwe barigeze kudufata nko kumenga ntacho tumaze cyatuvaje nta kibazo kuva ubu turitaye ibiganiro bizobera ibujumbura kuva ubu bizobera ibujumbura tushatura taka none twa tatuza giriyo duta rumba hatwe twa iduvi sawa duta mugiye ugucatu none wewe amakuru ari kwemera ko urundi rushatubutse ngo kabe mugabo nabo nabe n'igihugu bacumuye ku gihugu erega ntibacumuye kuri leta
nini mwibaza ko
mwe baza ko hajya bacumuye kuri leta gusa leta bayicumuye ko nkuko ari yo igaba igihugu mwacumuye kubena igihugu none abo bene igihugu mbeka bo ko mutabiyumvirira abo ngabahuye n'ivyago babateye abo biciwe abantu baturira ibintu mbega nabo ko mutari ko murabiyumvira mukiyumvira abo baniyo mbare nibo mwiyumvira muga nti muri ko muri yumvira uwo nonewe ibintu je nagira ndagusara duhindukire tuje kuwononewe ibintu wavyonone ni wononewe ninde wogira mukuru ari wewe
none wononewe ibintu muri ko muramumarira iki
hajya rero nico tuba tuba tuti bateza kuza bakiribwa imanza hanyuma uwononewe ibintu nawe acaboneraho kurondera indishi yakababara
ndagushimire General Evariste ndashimiye nshimire nawe wahisemo gukurikirana kino kiyago cya politique Norele Kazoza Jerome Niyonzima nari ndakiremesheje ndabipfurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu nawe utaha.
Bakunze ibijwi rya Amerika guhera kuwa gatandatu tariki 16 ukwezi kwa 9 2017 habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu. Amakuru iminota 5 yajyaga ahita saa moya na saa mbiri za mu gitondo yarahagaze. Abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire. Naho amakuru yo ku isi najyaga mukurikira kuva saa 11 n'igice kugeza saa 11 n'iminota 37 za mu gitondo wa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere. Ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe.
Shuti mwari muduteza amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Mu izina rya bagenzi banje bose mbashimiye mwese kuba mwaduteza amatwi, nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro, nshimiye injeniyeri wadufashije muhanga bw'ibyuma na Fatuma Alemas Kalala wadufashije kugiranya aya makuru. Muri studio mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika.